Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Waramutse Fidèle turahera muri Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yaranse kwemeza itegeko rihanisha igihano cyo gufa kubahuza ibitsina babisangiye. Yaciye arisubiza mu nama nshingamateka kugira barihinyanyure. Iyo ngingo ya Museveni yatangajwe ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane inyuma yaho abonaniye n'abashingamateka bo mu mugambwe wiwe uri ku butegetsi. Abo bashingamateka nka bose baratoye baremeza iryo tegeko. Umubonano warangiye hemejwe ko risubira mu bashingamateka hamwe n'intererano z'ivyo kongegwamwo, ariko ivyo perezida yasavye ko bisubigwamwo ntivyatangajwe. Inama nshingamateka na nkenguzamateka bya Uganda byemeje iryo tegeko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu guheze. Perezida abwirizwa kuryemeza imbere y'uko ricika itegeko ry'igihugu. Abahinga ba ONU bavuga ko mu gihe iryo tegeko ryo sinywa kuba ari uguhonyanga uburenganzira bwa muntu, kandi na Leta z'Ubumwe za Amerika yaragabishije ko Uganda ishobora kugira ingaruka mu by'ubutunzi mu gihe ryo kwemezwa. Mu kwezi guheze umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yasabye Leta ya Uganda kwisubira ko kuri iryo tegeko. Yanditse kuri Twitter ko bishobora kuzosubiza inyuma ivyo Uganda imaze gushika ko mu kugwanya umugera wa SIDA. Muri Afrika kandi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye ko ugushamirana muri Sudani bihagarara vuba. Yasabye kandi ko ibigwanisho vyohora kugira abayisilamu babashe kurangiza amafungo ya Ramazani mu mahoro, kandi n'abasivile bashobore gusohoka kurondera ibibabeshaho. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru aho ari ku cicaro cya ONU i New York ko ikwiye kuba intambwe ya mbere izogana ku guhagarika burundu intambara. Yabivuze ahejeje kuganira n'abakuru b'ishyirahamwe rya Afurika, iry'Abarabu hamwe n'ishyirahamwe IGAD ry'ibihugu byo muri ako karere. Yarabonanye kandi n'abaserukira ibindi bihugu bifise igihagararo muri ako karere n'icyo byofasha. Iyi mibonano yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa video. Kuva intambara zaduka muri Sudani, Antonio Guterres nahengeshanya kuganira kuri telefone kugira hagire icyo kogwa. Uko gutana mu mitwe kwatanguye ku munsi wa gatandatu hagati ya General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igisirikare cya Leta hamwe na General Mohamed Hamdan Dagalo arongoye abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ejo ku wa kane ko abantu barenga 330 bamaze kwicwa muri iyo ntambara hamwe n'abaharugwa mu 3,200 bamaze gukomereka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarongeye guhamagarira ibihugu gutwara abenegihugu bavyo bafungiwe mu makambi n'amabohero ari mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya. Kuvaho igisirikare mpuzamakungu kirongowe na Amerika gitsindiye umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu mu 2019, abagwanyi bawo 1,000 hamwe n'imiryango yabo bafungiwe mu makambi hamwe n'amabohero yo muri Siriya. Uturere bafungiwemo tugenzurwa n'abagwanyi bashigikiwe na Amerika bitwa Syrian Democratic Forces canke SDF mufunyafunyo. Ibihugu bitari bike byaratwaye abakenyezi n'abana babagwanyi bafungiwe muri ivyo bigo. Amerika isaba ivyo bihugu gutwara nabo bagwanyi bahoze ari aba ISIS barenga 10,000 bahafungiwe. Abategetsi ba Amerika bavuga ko abantu barenga 3,000 bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana batwawe mu bihugu bavukamo, ariko yizeye ko niburiburi ibihugu 25 muri uyu mwaka bizotahukana abavyo bari mu makambi yo mu mararuko bushira ubuseruko bwa Siriya.
Washington ijwi rya Amerika.
Amerika kandi ntiyerekwa ibiganiro bitumbereye kwemera ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan. Ibyo biganiro biterekanijwe ku matariki ya mbere n'iya kabiri z'ukwezi kwa gatanu kuza. Umutegetsi wa Amerika atashimye ko amazina yiwe ashigwa hagaragara, yabwiye ijwi rya Amerika ko ibiganiro byose bitumbereye kwemera ubutegetsi bw'abatalibani Amerika itazovyitabira. Ibi Amerika ibivuze inyuma y'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed ashikirije ku ico kibazo kizoja ku rutonde haruhande y'ibizokwigwa mu nama izobera muri Qatar. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azokwakira iyo nama y'iminsi ibiri i Doha izohuza intumwa z'ibihugu byo ku isi bizoba byayitavye. Umuvugizi w'abatalibani Zabiruha Mujahid yasabye ejo kuwa kane ko ONU ikwiye gushitsa ibyo yiyemeje ku banyagihugu ba Afghanistan. Yavuze ko ubutegetsi bwabo bukwiye kwemegwa vuba kugira bifashe gutorera umuti ibibazo byose bihanze icyo gihugu kandi bifashe no mu mutekano w'akarere. Ariko amareta y'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abanyafghanistan baba mu makungu baranegura ingendo y'abatalibani yo kubuza no kuburabuza abakenyezi n'abakobwa kugira uruhara mu buzima bw'igihugu.
Urakoze ya Royce Bigirimana ku makuru yo hijyano hino kwisuhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abanyeshuri barenga ibihumbi 71 nibo bahevye ivyigwa mu mashure shingiro mu mpera z'igice ca mbere no mu ntango z'igice ca kabiri cy'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushyira w'ibihumbi 2023.
Kubera iki? Kuburyo bwo kuba nabuze amaremere fa carafamwe ntafashe rero ubuco catumye acahebo bana barabiba ku bwishi kwere kandi birengeje. Twe twibaza ko biterwa n'ubukene ibiciro byabaye birebire gusumba.
Tanu barimwo mugwizatunga Jean Nsabimana azwi nka Dubai n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka Gasabo baratawe mu mvuto. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abantu batanu barimwo mugwizatunga Jean Nsabimana azwi nka Dubai n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka Gasabo baratawe mu mvuto mu Rwanda. Bakurikiranywe kuba bagize uruhara mu kubaka inyubako zidakwije ubuziranenge. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ari mu murangiratsiye ruvugira uru rwego yabwira Radijwi rya Amerika ko batowe muri yombi ari abahozi mu buyobozi bw'akarere ka Gasabo barimo Stephen Rwamurangwa wayoboraga aka karere, Raymond Chrétien Mberabahizi wahoze ari vice meya ushinzwe ubukungu, Jean d'Arc Nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na Jean Baptiste Bizimana wahoze ashinzwe imyubakire. Bafunganywe n'umunyemari Jean Nsabimana uzwi nka Dubai. Uyu niwe nyiri inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe Rukumbuzi uri mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo. Ni umudugudu mukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose. Byari nyuma yuko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo. Icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi bigeze acukumbura ayo makosa. Ni ikibazo yabajije ministre w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana.
Minister wa infrastructure ntamaze iminsi bambwira y'amazu utazigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki.
Investigations ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standards zari zubahirijwe.
Birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagataho inzego ziba ziri hezose.
Uyu mudugudu ubugizwe n'amazu 118 harimo n'andi mazu ageretse 7 atuyemo n'imiryango 27. Bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17 na 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yaramaze imyaka igera kuri 5 yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo. Banyatsemo inguzanyo yirinze kugira itangariza ijwi rya Amerika. Umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwijwe rya Amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa Dubai. Umujyi wa Kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri kumaza geretse. Muvugizi wa Ributseri Murangira avuga ko bafashwe bakurikiranwe uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage.
Ko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranwe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, naho Dubai we ubwe akurikiranweho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya.
Mu kwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga humvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya abayubatse ko bayibushuye. Mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi, ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse. Mu kiganiro umujyi wa Kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru, umuyobozi wawo Rubingisa Pidance yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse. Avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri 23, kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo. Bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo.
Nta mucyari muzima ufite igitondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga
kugira ngo zizatugwe hejuru se ntitwagenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi.
Turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na banyamazu batugaragarije ko harimo abari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire na mabanki hakurwe icyo twakwita loan restructuring, n'uburyo bafata inguzanyo bakabare uburyo bayigize inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka.
Abatawe muri yombi bose ko ari batanu, umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho gifite n'isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite.
Abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite cyakiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko, igifungo ni hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 ndetse akihongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda iri hagati ya $500,000 to $1,000,000. Naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cyo ndakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwe igihano kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu ya $3,000,000 kugera kuri $5,000,000.
Bamwe mu baguzi ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki. Umujyi wa Kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, umucamanza mu rwego rudasanzwe rwo muri sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yahanishije igihano cyo gupfungwa imyaka 5 abahoze ari abasirikare bakuru mu mugwi FDLR. Yabahamije icyaha cyo kuba mu murwi w'iterabwoba. Eric Bagiri w'Ubusara duha inkuru y'Idonido.
Isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abacamanza bari ku cyicaro cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Abaregwa bari kuri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Bosco ari batandatu bahoze ari abasirikare bakuru mu mutwe wa FDLR udacana waka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha baregwa byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe, ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buri mu Rwanda no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Hari ibitero ubushinjacyaha bubarega birimo ikiswe au hacre du seigneur cyagabwe ku Rwanda mu mwaka w'2001. Bahakana iby'icyo gitero n'ibindi byaha baregwa, bakavuga ko uwo mutwe bawugiyemo ku gahato bidaturutse ku bushake bwabo. Aba bagizwe na Habyarimana alias Mucebosofoni, Leopold Mujyambere alias Musenyeri, Makaniye Emilie Ruzindana, Felicien Habimana Marke na Emmanuel Habimana bavuga ko batagiye mu mitwe irwanya Leta y'u Rwanda bazi ko ari imitwe y'iterabwoba. Bavuga ko ibitero byagabwe ku Rwanda batigeze babijyamo cyangwa ngo babigiremo uruhare urwo arwo rwose, bagaheraho basaba kunyuzwa mu kigo cya Mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe irwanya Leta y'u Rwanda giherereye i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, bagahabwa amahugurwa y'uburere mboneragihugu nk'uko bamwe mu bari babakuriye bajyanyweyo bikarangira bamwe basubijwe mu buzima busanzwe abandi bagashyirwa mu nzego nkuru z'ubutegetsi. Mu isesengura urukiko rwakoze rusanga ibikorwa abaregwa bose bakurikiranyweho aru kuba barinjiye kandi bakaguma ku bushake muri iyo mitwe bakanahabwa amapeti yo hejuru n'imirimo itandukanye bitewe nuko iyo mitwe bagayubatswe. Umutwe watangiye ari parir ariri uza guhinduka FDLR foka urukiko rusanga badahakana ko babaye muri iyo mitwe. Rwasobanuye ko mu mwaka w'2012 hagiye itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Ubushinjacyaha bubarega ko kuva mu 2012 kugeza mu 2018 FDLR foka babagamo yagabye ibitero ku Rwanda. Urukiko rugasanga iby'abiregura bavuga ko binjijwe muri FDLR ku ngufu ko nta yandi mahitamo bari bafite ko batari bazi ko ari n'umutwe w'iterabwoba nta shingiro bifite. Rwemeje ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha cy'iterabwoba kandi ko bagomba kugihanirwa. Icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda, urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bidashidikanywaho ubushinjacyaha bugaragaza ko binjiye muri iyo mitwe mu mugambi wo guhungabanya leta y'u Rwanda. Rwavuze ko icyo cyaha kibaho gusa iyo abakiregwa baba bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu ku ngingo yo kubasubiza mu buzima busanzwe nk'uko abiregura bari baburanye babisaba. Urukiko rusanga nabyo nta shingiro bifite. Rusobanura ko ubyemerewe abagomba kuba yaritandukanyije n'abacengezi imbere y'umwaka w'2001 kandi nabwo akabikora ku bushake bwe. Bosco ari batandatu umucamanza yabahamije icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyonyine, asanga batarigeze bahakana ko babaye muri FDLR foka. Gusa yahamije ko bitwaye neza imbere y'inzego z'ubutabera bw'u Rwanda kuva urubanza rwatangira kugeza rusomwe. Kubw'iyo mpamvu yemeje ko hari impamvu nyoroshyacyaha kandi ko bagomba kugabanyirizwa ibihano bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 muri gereza. Yabibukije ko kujurira icyemezo yabafatiye bikorwa mu gihe cy'iminsi 30. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya niba abaregwa bazajurira ibihano bahawe. Abaregwa uko ari batandatu bose bari abasirikare bakuru mu mutwe wa FDLR. Umukuru muri bo yari ku ipeti rya General Major ariwe Joseph Habyarimana alias Mucebosophonie. Twibutse ko ubushinjacyaha bwasabaga ko Bosco ari batandatu bafunga imyaka 25 muri gereza. Aba baje biyongera ku bandi bahoze ari abayobozi bakuru mu mutwe wa FDLR. Ni Bwana Inyasi Nkaka alias La Forge Fils Bazeye wahoze avugira uwo mutwe na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo alias Abega Kamara wahoze akora ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe. Mu mwaka ushize bahanishijwe n'uru rukiko igihano cyo gufungwa imyaka 10 muri gereza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi abanyeshuri barenga 71,000 nibo bahevye ivyigwa mu mashure shingiro mu mpera z'igice ca mbere no mu ntango z'igice ca kabiri cy'umwaka w'ishure w'2022 ushire w'2023. Inkuru y'iradio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi tuyisomegwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ni bumwe. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ni bumwe mu bugize intara 18 z'u Burundi bwemeza ko abanyeshuri bo mashuri nshingiro bariko baraheba ivyigwa ku murindo udasanzwe. Sirdinda Gijimana ajijwe imigambi n'ibiharuro muri ubwo buyobozi afatira ku biharuro vy'abahevye ivyigwa mu mpera z'igice ca mbere muri iyo ntara y'ubumanuko bw'u Burundi.
Bose hamwe mu ntara turafise abakobwa bashika ku 2,215 bahefye muri gice ca mbere, tugafita abahungu 2,530 bahefye muri gice ca mbere. Urumva duteranije bose hamwe rero abana bahefye muri ino ntara ya Makamba mu gice ca mbere ca turonka igiharuro c'4,475 abo nibo bana bahefye muri gice ca mbere. Abo rero turabona ko ari benshi.
Ubukene mu miryango, kutitaho kwiga kubera bakuru babo barangije amashuri ariko bari mu bushomeri, nivyo biriko biratuma abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bavavanura n'ivyigwa. Vyemezwa na bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Makamba.
Koko kubonwa hagati mu munyanya ahifite bunye ni makano ra kwiri bunye ni bumuye mese nyene ra ibu tumwe igice nyene ni hahefe kubera iki kubuye bwo kwena buza amara ne refa tarafamwe ntafa shirewe unso chatwe ashahebo ndi na acha bandanyika mu yundi bikurikirana bana baraye bakubwishi kwere kandi birengeje twa tubaza ko biterwa n'ubukene. Ubukene barabura ukuntu basomesha abana bakabura n'icyo bo kwifashisha na cyane cyane mu gihe cy'ubu ho biragiye kunyuka kuko ibiciro byabaye birebire gusumba
haje bana babiri gusa nabonye bagenda bigiye Tanzania batwara abandi bana batakomeye ubuzima bacha bahinda bacha bagiye.
Abajejwe indero ku rwego rw'intara ya Makamba babona ko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri ari wo ufasha kugira abana ntibabandanye guheba ivyigwa. Ni mu gihe umugambi wahoraho ariko ubu usa n'uwahagaze nk'uko uwajejwe imigambi muri ubwo buyobozi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Umugambi wo gufungurira abana ku mashuri mu ntara ya Makamba uramaze kurangura ku mashuri, ariko muri uyu mwaka twatanguye gushika kuri batariki nta shuri n'imwe uri kurangurirwako. Umugabo ego twarahawe uwo muhango yuko bizo komine zibiri ngo uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzotangura. Uyu mugambi rero uramutse utangura turizera yuko hari icyo uzofasha.
Ubushikiranganji bujejwe indero buremera ko guheba ivyigwa mu Burundi biri ku murindi udasanzwe. Liboire Bigirimana avugira ubwo bushikiranganji ntiyemera ariko ko gufungurira abanyeshuri ku mashuri ari byo tuma badaha ivyigwa.
Umwana ashobora guheba kubera bivuye ku ngwara, umwana ashobora guheba kubera mu muryango wiwe hari ingorane, umwana ashobora guheba kandi kubera yumva umenga ntabishaka kuja ku ishuri, ugaca usanga ivyo vyose biramutumye aheba kandi ku ishuri batanga ibifungurwa. Bivuga ko rero yuko ibifungurwa bitangwa ku mashuri mu rujya mugambi wo kugaburira abana ku mashuri si wo wonyene woca uheza burundu icyo kibazo kijanye no guheba.
Nayo kubijanye n'icyifuzo cya leta ko abana bose bo mashuri shingiro bofungurirwa ku mashuri si umugambi wo cuja mu ngiro ubuno nyene. Liboire Bigirimana avugira ubushikiranganje bw'indero.
Ikiza uwo mugambi mu mashure yose bizotwara akanya kuko bizategereza gukogwa buke buke twifadikije uburyo usanga leta ishobora kuronka. Ntawo cavuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri zoca urarushitse ku mashure yose mu gihugu cose, kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni 2,800,000. Abo bana nabo bakaba biga muri ca gisata bita ishure shingiro. Birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi, ariko uzogendura kwizwa ku mashure twifatikije uburyo leta izoba ifise.
Amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka iri imbere. Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira ingufu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha.
Ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri. Haba amashirahamwe adaharanira inyungu canke leta canke abenegihugu abadufata mu mugongo, twese tukabona yuko icyo ari ikibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti.
Kubitigira bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi, Kirundo iri mu buraruko rw'igihugu niharugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa. Muri uno mwaka w'ishuri 2022 ushiriwe 2023 aharugwa barenga 79,000. Intara ya Bururi yo mu bumanuko rw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa muri uno mwaka w'ishuri barenga gatoyi 1,400. Nkuko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kivyerekana,
anya kuko bizategereza gukogwa buke buke twifadikije uburyo usanga leta ishobora kuronka. Ntawo cavuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri zoca urarushitse ku mashuri yose mu gihugu cose, kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni 2,800,000. Abo bana nabo bakaba biga muri ca gisata bita ishure shingiro. Birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi, ariko uzogendura kwizwa ku mashuri twifatikije uburyo leta izoba ifise.
Amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka iri imbere. Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira ingufu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha.
Ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kariko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri. Haba amashirahamwe adaharanira inyungu canke leta canke abenegihugu abadufata mu mugongo, twese tukabona yuko icyo ari ikibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti.
kubitigira bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Kirundo iri mu buraruko rw'igihugu niharugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa mu runo mwaka w'ishuri 2022 ushiriwe 2023 aharugwa barenga 7900. Intara ya Bururi yo mu bumanuko rw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa mu runo mwaka w'ishuri barenga gatoyi 1400 nkuko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kivyerekana.
Ishami ryawo ni rijejwe bifungurwa ku isi PAM rimenyesha ko ritazokongereza ibiribwa canke ngo rihe impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu ikambi zandutana Nyarugusu ibifungurwa bitandukanye. Haciye imyaka hafi ine rigabanije ku rugero runini ibifungurwa byahora rironsa impunzi kuva mu mwaka w'2019. James Jovin niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Iyo ngingo yashikijwe na bwana Katikiro Charles yaserukiye shirahamwe PAM muri komine Kasuru mu ikoraniro ryabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri. Iryo koraniro ryari rifise umugambi wo gutanga inyishu z'ibibazo n'umwidogo w'impunzi vyegeranijwe mu mpera z'umwaka uheze w'2022. Bwana Katikiro muri iryo koraniro yavuze ko mu gihe iryo shami rya ONU itakubiribwa rikeneye amafaranga atari make ngo kabukaniriza impunzi, gushika ubu nta bushobozi buhari bwo gutanga ibiribwa bikwiye nk'uko byari bimeze mu kahise. Cibure guha impunzi bifungurwa bitandukanye mu gihe iminsi yose mwidogo ari mwinshi. Yashimangiye ko impunzi zahungiye mu nkambi zandutana Nyarugusu kuva zihunze mu mwaka w'2015 zimaze gukabukanirizwa ibiribwa kabiri gusa, kandi byabaye mu mwaka w'2020 aho amwe mu mashyirahamwe bagira neza tanga imfashanyo z'ibiribwa by'umuceri muri icyo gihe.
Ni kweli tunapa chakula cha aina moja katika mazingira ambayo tumekuwepo miaka yote.
Nivyo gose, tubaha ibiribwa vy'ubwoko bumwe hafi buri mwaka, ariko cyane cyane muri iki gihe hafi makungu yose ari mu bihe bikomeye mu by'ubutunzi. PAM ikeneye amafaranga yo gufasha abantu bose bakeneye ibiribwa mu makungu yose, ari nayo mpamvu kuva mu mwaka w'2019 twaragabanije ku rugero runini ibiribwa twahora tubaronsa. Sinabesha ko PAM yoba ifise umugambi wose wo kubongera ibiribwa cyibure kubakabukaniriza.
Kusema kwamba mpango wa chakula duniani italeta chakula tofauti na vile vinavyopatikana kutakuwa kuna shida kubwa sana.
Kuronswa ibiribwa by'ubwoko bumwe hafi iminsi yose kandi biboneka ko ari ntica nikize birabangamira cyane impunzi, cyane cyane abageze mu zabukuru, abana bakiri bato, abibungenze hamwe n'abarwayi. Gusa babura uko babigenza mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kugira batahe mu gihugu cy'amavuko. Mu bitigiri bitangwa n'ishami rya ONU gita ku biribwa PAM, umuntu umwe mu nkambi zandutana Nyarugusu buri kwezi aronswa ifu y'ibigori ibiro 8, ibiharage kilo kimwe n'inusu, amavuta yo guteka grama ubusa, akaburungu 280, n'umunyu grama ubusa, akaburungu 84, gutyo ntibasohoza ku wundi mupokero bigatuma ubuzima bubi mu nkambi.
N'ifungurwa zapfungutse guhera ku bufu barapfungukiye kweri bagabanije byinshi. Umunyu wowo ntitukingira nta n'ukuntu tugiye kujyanye n'ibitagira n'umunyu n'ubuzobironka azopfa kurya ibitagira umunyu.
Abana nkubu nimba saa sita wahora urondera ukabagaburira, ubu ntugira gute ntubaronderera numva? Kandi kare twahora dupokera iby'ukwezi n'inusu bikwiye, ntibyadushikanayo ubu naho babigabanije wumva birodushikanayo.
Ni muri bya bindi aba bene data duhereranye mu makambi ya turi mu makambi dupakanye nabo nk'abatanzaniya bafise imirindimo ziri hafi n'ikambi, ni hahandi umwana atari ukwemera kwirirwa inzara cyangwa irara abona indimo mu Tanzania shagenda kurandura umwimba atagahekenya. Rero ico kiro tuma haba ukwizegwa guke n'umubano muke hagati yacu twebwe impunzi n'abatanzaniya.
Gusa minsi yose ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ya SER rihamagarira amashyirahamwe gutanga ifashanyo zikwiye nk'uko bisabwa no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe icyo bahunze ku bwabo babona ko kitarakemuka kugira batahe kubaka igihugu cyabo. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya ya makuru. Mbwira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi ry'Amerika.